blow some entertainment again. Chain Remy. Now listen. Let's go.
Urakazuba kanje urumudari wanje uragatara kanje ni wowe mutima wanjye yizere sha.